Imumva ni ijwi rya Amerika. Mwara musu nchuti na mwetuzindukanye muri kano gatondo muri kumwe na Aloyizi Bigirimana kuri mikro. Iyi ni ijwi rya Amerika isamira ni mu kirundi n'ikinyarwanda. Twumvikanira kuri FM 99.9 na FM 95.2 mu Burundi nayo mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3.
Ikindi cy'umwidogo niyumvira ko abarinyi b'ikawa bafise nuko ibiciro by'ikawa imyaka yose byamari bito.
Uyo ni Joseph Ntirabampa, mukuru w'urunani rw'abarimyi b'ikawa mu Burundi, avuga bimwe mu bituma abarimyi b'ikawa batanezerewe. Inkuru cyo kimwe n'inkuru y'umukenyezi yishwe muri komine n'intara ya Cankuzo, tutibagiye n'amakuru y'inkino yabaye mu karere mu mpera z'indwi. Turangije ni mukanya. Ariko reka duhere ku makuru yo hirya no hino twateguriwe na mugenzi wacu Rosine Munezero. Rosine, mwaramutse.
Mwaramutse Aloyize, mwaramutse namwe mwese muduteze amatwi kuri Radio Ijwi rya Amerika. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi, tuyahere muri Somalia. Abasirikare 9 bahitanywe n'igitero, abandi 5 barakomerekera habereye ico gitero kwibarabara rija mu gisagara ca Galgala. Ico gitero cabaye kuri uyu w'Imana mu gihe abajeje umutekano mu ntara ya Puntland bari basanzwe bari mu bikorwa byabo bya misi yose. Major Abdirahman Farah Guran, umuvugizi w'igipolisi mu ntara ya Puntland, yabwiye Ijwi ry'Amerika ko imodoka yari itwaye abasirikare 17 yaciye ku mutego ucuraturika. Guran yatangaje ko abaguye muri icyo gitero bari bagizwe n'abapolisi, abasirikare hamwe n'abasanzwe bagwanira mu mazi. Umushoferi w'imodoka hamwe n'abasirikare babiri nibo bashoboye kurokoka. Umugwi Al-Shabab watangaje ko ariwo wakoze ico gitero. Uwo mugwi umaze imyaka 10 uhangana n'inteko z'abasirikare ziri muri ako karere mu misozi y'intara ya Puntland. Akarere abahinga bavuga ko gakomeye kuri abo bagwanyi, bivuye ko kabahuza n'abagwanyi basanzwe bari mu gihugu cya Yemen. Mu Faransa, amatora y'umukuru w'igihugu yo ku nshuro ya mbere yabaye kuri uyu w'Imana, yatahukanye Emmanuel Macron yaronse 23.8% by'amajwi, hamwe na Marine Le Pen yaronse 21.7% by'amajwi. Uwuze utahukana intsinzi mu kibanza cy'umukuru w'igihugu akeneye amajwi menshi mu matora yo ku nshuro ya kabiri ategekanijwe kuzoba itariki 7 z'ukwezi kwa gatanu. Macron yahoze ari umushikiranganje w'ubutunzi afise imyaka 39. Imigambi yiwe igizwe no gukorana n'ishyirahamwe ry'umwe bwa Buraya hamwe no gukomeza urudandaza. Ku nshuro ya kabiri Macron azohiganwa na Marine Le Pen, asanzwe aserukira umugambwe Front National ufise abanywanyi mu ntara zose, mu ntara nako zahoze zikomeye mu bisata by'amahinguriro. Le Pen avuga ko umwe mu migambi yiwe ari ukubohora Abafaransa, agakura Ubufaransa mu ishyirahamwe rya Buraya. Abahinga bavuga ko ayo matora hari ayimboneka rimwe kuva ingwano y'isi yose ya kabiri iheze. Bakavuga ko umunsi wo gutora washitse hari abanyagihugu benshi batari bwamenye aho bahagaze. Kuri uyu w'Imana, abapolisi 50,000 bari kumwe n'abasirikare 70,000 bari bakwiragiye amabarabara y'Ubufaransa, bivuye ko umuhari wa leta ya Kiisilamu wari wagabishije ko ushobora gukora igitero. Umushikiranganji wa mbere wa Israeli Benjamin Netanyahu yagabishije abashaka gusambura Israeli hamwe n'abayahudi ko aribo nyene bazorugwamwo. Ivyo Netanyahu yabitangaje ari ku kibutso ciyade Vashem i Yerusalemu, aho bari baramutse bibuka abayahudi bashika ku 6 million baguye mu ihonyabwoko ryakozwe n'uwahoze atwara Ubudagi Adolf Hitler. Netanyahu yavuze ko Irani na leta ya Kiisilamu bafise umugambi wo gusambura Israeli, kandi ko urwanko bafise ku Bayahudi ubu gwerekeza kuri leta yabo. Avuga ko igihonyabwoko ryababereye icigwa, kandi ko bategerezwa kuzokwigwanira uko bizogenda kose. Mu birori byo kwibuka abahitanywe n'igihonyabwoko i New York, President Donald Trump yavuze ko bigoye kwiyumvira umubabaro n'agahinda k'igihonyabwoko, nyamara ko biyemeje kutazosubira kwemera ububisha nk'ubwo. Mu ijambo yashikirije, Antonio Guterres, umunyamabanga mukuru wa ONU, yavuze ko muri kino gihe kwanka ko Israeli icika leta ikwije amategeko hari irindi hohoterwa irikirakoregwa. Guterres yatangaje ko leta ya Israeli yari kwiye gufatwa na ONU nk'ayandi mareta yose. Leta z'umwe za Amerika yarungitse indege y'ingwano mu karere ka Korea ikaba yahuriyeyo n'izindi zibiri z'Ubuyapani. Ibyo bigwanisho byatanguye imyimenyerezo yabyo hamwe mwibahari Pacifique kuri uyu w'Imana. Ibyo bigwanisho byari bitekanije kurungikwa muri Australia bikaba byahavuye bihindurirwa inzira na President Donald Trump bivuye ku ruhagarara rwa missile balistique hamwe n'ibigwanisho bya nucléaire byagomba gutegwa na Korea. Igisirikare cyo mu mazi cya Amerika kivuga ko imyimenyerezo kigirana n'Ubuyapani yari hasanzwe mu ntumbero yo kungura ubuhinga mu bijyanye n'umutekano. President Trump yaratangaje ko yiteguye gukoresha uburyo bwose kugira ahagarika ibitero Korea ya Ruguru yavuze ko izokora kuri Amerika. Muri Siriya, amashyirahamwe y'abaharanira agateka kazi na muntu yatangaje ko ingwano zikomeye ziriko zirabera hagati y'abagwanyi b'umuhari wa Kiisilamu hamwe n'imigwi y'abakurdi isanzwe ifashwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Izo ngwano bivugwa ko ziri ku birometero 50 uva ku mugwa mukuru wa Raqqa asanzwe hari abajihadiste. Mu byegeranyo byasohotse kuri uyu w'Imana nta byinshi byatangajwe ku bijyanye n'ibyononekaye. Yamara makuru yatanzwe n'ikinyamakuru cya Leta Al-Mazar avuga ko igitero cyakozwe n'abagwanyi ba Leta ya Kiisilamu cyahitanye abakurde bashika kuri 15, bikavuga kandi ko abakurde bashoboye kwigizayo abagwanyi mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu.
Hayo yari amakuru yo hirya no hino ku isi imwumviriza ni Radio Ijwi rya Amerika ivuga i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turi no ku rubuga rwa internet wezi tatu radio yacu voa.com. Amakuru yo mu karere, Leta y'u Burundi irikirafata ingingo zo kunagura igisata cy'ikawa. Leta yagiranye amasezerano ni banki nkuru y'isi y'amadolari arenga miliyoni 50. Uwo mugambi ukaba ushobora gutuma umwimbo w'ikawa z'ibiturumbwe wiyongera na kabiri. Eloje Werika neza niwe yaduteguriye inkuru.
Kuva Leta ikuye akarenge mu gisata cy'ikawa mu mwaka w'2008, abarimyi ntibagihurumbira ico giterwa cinjiza amafaranga y'agaciro menshi mu gihugu uko umwaka utashe. Umukuru nandi rw'abarimyi b'ikawa Senake muri Mawisangi aratubwira imwe mu myidogo y'abarimyi. Joseph Ntirabam
nabamenyesha yuko nkubu ariho turiko turashikirizwa ifumbire. Ubu niho turiko turafumbira mu kwezi kwa kane, twategeza gufumbira mu kwezi kwa kabiri no kwezi kwa gatatu. Ikindi cy'umwidogo niyumvira ko abarinyi b'ikawa bafise nuko ibiciro by'ikawa imyaka yose byamara ibito nivyo ubu ntawuzoja munsi y'amahera 500 ku kiro, arasumba 400 twaroze mu mwaka uheze. Mugabo si menshi uravye imvune umurimyi w'ikawa ashira mu ikawa, urabona yuko akiri make cyane.
Imbere yo kujya tambere bashikira umukuru rwego rw'igihugu rwaje gucungera ibikorwa mu gisata cy'ikawa Afrique mu mfunyafunyo y'igifaransa avuga ko uwo mugambi w'ibanki y'isi yose ufite akamaro impande zose. Jean Dodue Mutabazi:
iyo proje ya Banque Mondiale yaramaze gutangura, hanyuma izoheza ihe uburyo bukomeye ifate mu mugongo ibisata bitatu bigize igisata rusangi cy'ikawa. Ibyo bisata nabyo ni igisata giserukira abarimyi, abahingura ikawa kongera bakayishora mu mahanga, hamwe rero ni gisata giserukira leta. No kuvuga ivyo bisata ko ari bitatu, ayo mafaranga azoheza aze kubifata mu mugongo. Mugabo ikintu gikomeye cyane bwabaye ubwa mbere ari uko ukwezi k'umunani kugera abarimyi bose bo mu Burundi barishwe.
Mutabazana tubwira utundi twigoro twa leta.
Icya mbere nuko turavye isizene yo mu 2015 na 16 ibiciro mpuzamakungu byari byagiye hasi gose gushikaho abantu bari baramenyereye gushora umwimbo batarariha abene gihugu bari baheranye amafaranga ashika ku miliyaridi n'inusu. Niho rero umwaka uheze leta yafata ingingo yuko itanze ingwati uwo mu miliyaridi n'inusu urarihwa. Umwaka uheze nyene igiciro nticari kiza cyane, cyari ku mafaranga ashika amafaranga 415 ku kiro cikawa y'ibiturumbwe.
Izo ngingo none nanditse nake rwazishimiye.
ikibazo cya mbere navuga yuko tubona ko kiriko kiratorega umuti ni kijanye n'abasahura nk'ikawa mu gihe yeze bayijana mu bihugu bibanye turabona yuko leta yabihagurukiye abajeje umutekano abajeje ubutungane babura matari abastanteri imbere n'abanyagihugu bose ubu bahagurutse bavuga bati ikawa yacu ntiyoja kuzana amadovize ngo yahe ibindi bihugu urabona ko bahagurutse ikindi nacyo tuvuga nuko hahora amakori menshi ku ikawa na cyane cyane ayo makori agacariho n'umurimyi bigatuma igiciro kimanuka cyane ikindi nacyo ciza nuko abarimyi b'ikawa bagiye guhembwa kumwe kwa kera bagahemberwa amafaranga rimwe
Umukuru wa Afrika afite n'utundi turorero twerekana umwitwarariko wa leta.
Ubwa mbere amafaranga azotangwa mu ikomine yabaye amafaranga 11 ku kiro cikawa ibiturumbwe. Hama rero ayo mafaranga akazotangwa mu mashyirahamwe ryose ruhirikiye mu ikomine. Nukubwa rero ko ayo mafaranga azoheza akagaruka aciye mu ikomine gufasha abenegihugu bo muri iyo komine.
Icizere nihangiro vya leta no gushika ku mwimbo uhagije. Mu myaka ya 80 Burundi bwimbura amatoni 30,000 ku mwaka mu gihe umwimbu uri hagati y'amatoni 12,214 mu mwaka weze ikawa yinjije igihugu amamiliyoni 32 y'amafaranga y'amadolari y'abanyamerika hafi miliyaridi 34 z'amarundi umugambi w'ibanki y'isi yose wo kunagura igisata cy'ikawa uzotangura uyu mwaka ushobora gutuma igiti kimwe cyahora gitanga ikiro kimwe cy'ikawa y'ibiturumbwe cimbuka ibiro bibiri Eloje Ulika Neza, Bujumbura, Iju di Amerika.
Murundi kandi hari umukenyezi w'imyaka 34 yishwe mu gaturuturu kejo ku munsi w'Imana cumiswe munda. Byabereye ku mutumba Musenyi muri komine n'intara ya Cankuzo mu buseruko bw'u Burundi. Abamwishe gushika ubu ntibaramenyekana ariko hike kuwahoza ari umugabo wiwe. Ni inkuru twateguriwe na Fidel D'Antoine Nsabimana.
Uwo mukenyezi yishwe mu gaturuturu kuno w'Imana yamenyekanye ku izina rya Nifasha Mamerita w'imyaka 34 yaba ku mutumba wa Musenyi komine n'intara ya Cankuzo inkuru dukura ku mutumba wa Musenyi zivuga ko bamwishe bamuguruje baca bamucumita imbugita zo mu kazi bakinda Ndayisaba Maria n'umubanyi wiwe ku mutumba wa Musenyi ari nawe yatabaje ubwa mbere na kwigendera akanamucikanira ko aratubwira uko byagenze
sinabonye paha yapfuye hari ya muhira atari rukanga buga ngo ntabara Maria we ntabara basuma barankishe Maria basuma barankishe acacha no hiyo mukigo hanyuma nanje ncanugurura mukigo cyaturahurirana nawe acaramfata arangumya cyane avuga ati ngo ndonderere impozi nyambike abantu bari kwa muganga ngubwira abantu bantu bari kwa muganga ubwo nyina cyasuka umupfunde w'amaraso mwishye hanyuma ncambona reka yamira genda namufashe yamira genda hama kera na kera nyina cyavuga nyina yamaze gushika hasi nyina yayamire yahise kuza kuraba ncambona reka araroha cyande kurira hasi ncandagamika neza hanyuma ncanza ndirukanga soka hanze ndapfutse induru ndayivugiriza aho hige hanyuma ncambona kwa rusu namba kwa rusuma nyene kwa ariko ncambona rutse rurirukanga rufise n'uturoshi runini ya cyane cyangwa manirukanga mvuduka nirukanga manuka hariya hepfa nakuru cyaru bankurikira hanyuma rero nkuri gucaru rabo morale rero ngaha kabaho kari ko gaca karava kama kavuye ko rucaru rinje hariho utwana tutayitunga nk'utwo nakandi kamusumba niko kavuze ko gwacye bitana n'igipanga gwagira ugitwaye na nyagipanga
nifasha amamerita yari umuntu abana neza n'ababanyi biwe ku mutumba wa Musenyi nkuko vyemezwa na Nkurikiye Matayo uwundi mubanyi wa nyakwigendera
yari umuntu mwiza cyane rwose kandi yari umuntu w'umukristo yari yifashe neza mu miryango nta ngorane n'imwe yari ifite mu bantu ntabwo namenye ariko nk'umuntu usanzwe ari mu ihari biragoye kumenya twe twabashyikirije kugira ngo tukorere amatohoza mwebwe nyine kubera n'umugabo yari yaramutaye
mbega hari ibyo batwaye mu nzu yiwe
reka twe ntabyo twamenye kuko abana twabajije batubwiye yuko ngo yasose amubwira ngo zana amahera ati nta mahera mfise ati yama baca bamuzigura ati baca agenda arirukanga nize twamenye gusa nta kindi
mukuriye Heneriko umukuru w'umutumba wa Musenyi aremeza umubano mwiza wa nyakwigendera
sinashitse kare ubwo twese byadutangaje tumaze gushikaho byatoje cyane rwose hamwe ndakoranya ababanyi ba hano tagitagira ntuze matabozo tuti none bora basuma cyane ati bavuga bati yara basuma na ntamafaranga yafise none baza kumuyira tira umuntu w'intungane mubanye nawe tari umuntu w'intungane nawe yagirira nabi yari umukuntu w'ikusunda gusenga gutyo bati nakundi rero
umukuru w'umutumba wa Musenyi atabakora amatohoza bokorera kuwitwa Leonard Gijimana yahora ari umunega w'umuhisi Mamerita Nifasha
ati zozazananye n'iki nihari ati n'utukumbura zozazananye kubera kuko umugabo wiwe afise undi mugore mu Cankuzo abose mu Cankuzo barigeze gukeragana muri ya misi yahera bagize gukeragana rero ntibarabanye neza twice twubona ntakundi tuzavuye kwiryo hari bati urabona uhari no mwaka w'ikigongwe ati ngira kumbere yogira muhitaje ko cyane kishize no uriya bari kuma hari nise sifuze numvise abanyagihugu bati okay kasaba suma
amakuru ava muri komisari ya gipolisi mu ntara ya Cankuzo avuga ko Leon Ndagijimana yamaze gufatwa ku mvuzo amatoza imusenye mu ntara ya Cankuzo mu seruko bw'u Burundi Fidel Antoine Sabimana ijwi rya Amerika.
Amakuru mu karere gipolisi cha Tanzania carafashe congera kirafunga umunyarwanda Kapiteni Segahutu Innocent yahoze yagirizwa ibyaha by'ihonyabwoko ryabaye muri 1994 mu Rwanda. Igipolisi gicungera imbibe cha Tanzania kivuga ko camufatiye ku mupaka muri district ya Ngara ihana urubibe n'intara ya Makamba mu Burundi. Yagirijwe ko yashaka kuja mu Burundi atavyangombwa afise byo kuja ku mupaka. Ni inkuru dushikirizwa na Pierre Claver niyo nkuru ari Arusha muri Tanzania.
Inzego z'umutekano mu gipolisi gicungira imbibe mu gihugu cha Tanzania nizo zatangaje inkuru ko zafashe umunyarwanda yahoze mu gisirikare cha kera kwipete rya kapitene azwi ku izina rya Segahutu Innocent. Igipolisi gicungira imbibe za Tanzania camenyesheje ko cafashe uwo mugabo kuri uyu wa gatanu ku mupaka wa Tanzania n'u Burundi mu ntara ya Kagera district ya Ngara ihana urubibe n'intara ya Makamba yo mu Burundi. Ico gipolisi kivuga ko Segahutu Innocent yari ko ashaka kujabuka umupaka ngo yinjire mu Burundi atavyangombwa afise. Igipolisi cavuze kiti uwo yahoze ari ntwazangabo mu gisirikare cy'u Rwanda yagerageje kujabuka imbibe kugira je mu Burundi ndi kubera tabipapuro bikwiye yarafise byatumye afatwa. Uwo musirikare yahoze yagirizwa ibyaha by'ihonyabwoko ryakora abatutsi muri 1994 mu gihugu ciwe. Yaramaze imyaka itatu arekuwe na TPR Sentare idasanzwe mpanabyaha yareshejweho n'ishami mpuzamakungu ONU gucira imanza abagirizwa igihonyabwoko. Mu mwaka w'2014 iyo Sentare idasanzwe yaramurekuye imaze kugabanya igihano cy'imyaka 20 yari yahanishejwe gishegwa ku myaka 15. Segahutu Innocent ari mu bandi bagabo 11 barekuwe, bamwe barangije ibihano abandi bambitswe izera ubu bakiba yarusha muri Tanzania kuko babuze ibihugu bibakira. Mu minsi iheze Segahutu Innocent yari yavuganye n'ijwi rya Amerika yamenyesheje ko yifuza kuja kuramutsa umwe mu bamuburanira aba mu Burundi, ariko yavuze ko afise ikibazo cy'uko be nabo bari kumwe atavyangombwa abafise. Uku niko yabivuze mu majambo yiwe.
Ntabwo ubu nashaka kujya gusura nkamunda avoka uri ibujumbura ngo mbone icyangombwa kimpa uburenganzira bwo kwambuka kujya ku mupaka ngo mbe najya kumureba, ariko ibyo ngibyo byazanywe na MICT. Ubundi kera urukiko rugihari twabwiraga le service de securite bakatwakira NC passe cyo bitaga emergency travel document bakagiteraho amakashi no ku mupaka bakagiteraho amakashi ukaba wajya gusura umuntu. Ariko hano tubona byo byose byaragiye bivaho ntitumenye uko bigenze, ukagira hari umugambi nuwo kugabanya cette liberté ugera ukabona mu yandi magambo ari prison ifunguye.
Amakuru duhabwa nabo babana mu nzu imwe yarusha batubwiye ko nabo nyene bamenye amakuru kuri uyu wa gatandatu yuko Segahutu yafatiwe ku mupaka wa Tanzania n'u Burundi. Ico bemeje nuko yari yagize amahigwe avi yarusha afise cyangombwa kimuha uruhusha rwo kurengana imbibe za Tanzania. Aba twavuganye batubwiye ko ico cangombwa yari gihawe no gwego MICT rwa ONU rwashyizweho kugira ngo rurangize imanza zasegajwe na Sentare idasanzwe yereshiriweho u Rwanda. Ijwi rya Amerika ntiryashoboye kuronka umuvugizi w'ubwo rwego kugira ngo yemeze canke hakane ko batanze ubwo ruhusha. Ico bikoze igipolisi kijejwe imbibe camufashe kivuga ko yababwiye ko afise ibyangombwa ariko bagasanga ntibikwiye. Ikinyamakuru c'Abashinwa candikirwa muri Tanzania canditse ko Segahutu yakibwiye ko yari afise uruhusha rumuha uburenganzira bwo gusohoka igihugu, ariko ko igipolisi kitabisomye neza imbere y'uko kimuta muri yompi. Pierre Clavier niyo nkuru yarusha ku bw'ijwi rya Amerika.
Ubu naho ni umwanya w'amakuru y'inkino yabaye mu karere. Tuyahere mu Burundi mugenzi wacu Evariste Nzikobanya nka atubwire inkino zabaye mu mpera z'indwi turangije.
Ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu cicaro ca mbere ryari rigeze mu mpera z'indwi twaraye turangije ku munsi wa 27 ku munsi wa gatandatu igihe cy'isaha 8 ku kibuga citiriwe umugano Ludovico rwa Gasore Atletico Olympique watsinze Messager Bujumbura igitsindo kime ku busa igihe cy'isaha 10 kuri ico kibuga nyene Real Dick Burundi Sport for Africa wakosoye umurwi Interstar mu kuwutsinda ibitsindindwi kubusa mu gihugu hagati hari ya kuri stade byizigiro mu Rumonge igihe cy'isaha 8 Magara Star wo muri yo ntara wakiriye Buja City Magara utahukana inzinzi y'ibitsindo bibiri kubusa kumurwi wa Meriya Bujumbura igihe cy'isaha 10 umugwi wa Vitaro watakaje amahigwe yo gutwara igikombe cy'uno mwaka inyuma yo gutsindwa na Aigle Noir w'Imakamba kuri stade Rukundo Ingozi Messager Ngozi watsindiye umuhira na Flambeau d'Orest wo mu Ruyigi ibitsindo bibiri kuri kimwe no kuri Uwimana ihiganwa ryarabandanije I Bujumbura ku kibuga citira umugano wa Ludovico rwa Gasore habaye inkino zibiri igihe cy'isaha 8 umugwi wa gisirikare Muzinga wanganije na Musonga tubigitega igitsindo kime ku kindi igihe cy'isaha 10 Musonga tubigitega watsinze Le Lier w'I Bujumbura ibitsindo bitatu ku busa mu gihe hasigaye inkino zitatu kuri buri murwi imbere y'uko ihiganwa ry'uno mwaka rirangira Real Dick Burundi Sport for Africa ni wo wa mbere ufise amanota 59 umugwa wa kabiri ni Atletico Olympique n'amanota 57 Vitaro n'uwa gatatu n'amanota 52 Aigle Noir n'uwa kane n'amanota 50 mu kibanza cya gatanu hari Messager Ngozi n'amanota 48 ubwa gatandatu hari Musongati n'amanota 42 ubwindwi hari Buja City n'amanota 36 Olympic Star ni umunani n'amanota 32 mu kibanza cy'icenda hari Ngozi City n'amanota 30 mu kibanza cya cumi hari Le Lier n'amanota 28 ubwa 11 hari Messager Bujumbura ufise amanota 28 ubwa 12 haza Rusizi FC n'amanota 28 nyene mu kibanza cya 13 hari Interstar n'amanota 26 Flambeau d'Orest uri mu kibanza cya 14 n'amanota 25 ubwa 15 hari Magara Star n'amanota 25 ubwa 16 ari nabwo bwa nyuma hari umugwi wa gisirikare Muzinga n'amanota 20 bitegekanijwe ko imirwi itatu izoba mu bibanza bitatu bya nyuma izokoroka mu cicaro cya kabiri mu mwaka uza ikazasubirirwa na yindi itatu izoduga ivuye mu cicaro cya kabiri nyine ku rwego rw'igihugu kuri uyu wa gatandatu ihiganwa ryitiriwe umunsi mukuru w'abakozi uhimbazwa kugenekerezo rya mbere ukwezi kwa gatanu ku isi ihiganwa rihuza imiyabaga iri munsi y'imyaka 15 ryari rigeze mu cya kabiri kirangiza imigwi ine iserukira ibigo byigisha umupira w'amaguru Academy Umutima yo mu ntara Cibitoke na Bubanza na Academy Aigle Noir y'I Bujumbura ni Makamba niyo yari igeze mu cya kabiri kirangiza kuri uyu wa gatandatu urukino rwa mbere rwahuje Academy Umutima w'umu Cibitoke na Academy Aigle Noir y'I Bujumbura ugo rukino rwarangiye ku nzizi ya Academy Aigle Noir y'I Bujumbura igitsindo kime ku busa bwa Academy Umutima y'umu Cibitoke urukino rwa kabiri rwahuje imigwi ya Academy Umutima y'I Bubanza na Academy Aigle Noir y'I Makamba ugo rukino rwarangiye ku nzizi ya Academy Aigle Noir y'I Makamba y'ibitsindo bibiri ku busa bwa Academy Umutima y'I Bubanza urukino rwa nyuma rwo guhiganirwa igikombe citiriwe umunsi mukuru w'abakozi rukazohuza imigwi ya Academy Messager Aigle Noir y'I Bujumbura n'I Makamba y'I Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika.
Arakoze mugenzi wacu Evariste Nzikobanya nka ubu naho dusimbire mu Rwanda Jean Claude Munyandinda atubwire ibyaranze inkino mu Rwanda.
Nirushanwa ryo guhatanira igikombe cy'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika, icyizere cy'ikipe ya Rayon Sports cyo kwinjira mu cyiciro cy'amatsinda cyayoyotse ejo kuwa gatandatu. Umukino wo kwishyura ku ntera ya gatatu wabereye kuri Stade Amahoro I Remera hagati ya Rayon Sports yo mu Rwanda na Rivers United yo muri Nigeria. Amakipe yombi yaguye miswi aranganya ubusa ku busa kubera ko mu mukino ubanza wari wabereye muri Nigeria Rivers United yari yatsinze Rayon Sports ibitego bibiri ku busa. Rayon Sports yasabwaga kubyishyura ndetse ikanarenzaho. Usibye no kwishyura ibitego bibiri no kubona kimwe cyo kwimara gahinda byarananiranye. Abakinnyi nka Dominique Savion Shuti, Pierre Kwizera na Shassir Nahimana nibo nibura bagaragaje umuhate wo gushakisha impinduka ariko biranga bibi by'ubusa. Ikarita y'umutuku yahawe umukinnyi Mweke Ifeanyi wa Rivers United ku munota 57 ntacyo yayihungabanyijeho ahubwo yakomeje kuryama ku bitego byayo byo mu mukino ubanza kugeza ku munota wa nyuma. umutoza w'ikipe ya Rayon Sports Juma Masudi ati impamvu ntacyo twashoboye gukora nuko abasore bakinanaga igihunga
twakinye kuri pressure buriya ukinye kuri pressure abantu batari efficace imbere y'igore yibaza baje badefanje neza ifoko udefana kandi ugashaka igitego byari byoroshye ni ekipe ifite abantu bakoresha ubwenge cyane ariko mu mupira buriya no turabyemeye ko tuvuyemo ariko nuko twagerageje gukina twakoze ibyo dushobora ariko umupira nuko mwarasinda twavuyemo ariko turemeye no gukomeza izindi gahunda ziri imbere.
Uyu mutoza kandi yemera ko abakinnyi ba Rivers United ari abasore mu gihagararo ku buryo nayo yabaye impamvu yo kubuza Rayon Sports gutsinda.
Kwataka no kudefana biratandukanye, kwataka biragoye kuko ugomba gucenga, ugomba gutera sante, utere pasi, utere ni ibintu byinshi ariko kudefana n'umunara arahagarara n'ikindi bari bafite avantage nuko igihagararo cyawe ari inyuma imipira yo hejuru usanga n'ibibazo ntabwo twatera imitwe urumva ariko mu mupira turabyemeye ko tuvuyemo ariko turakomeza izindi gahunda nta kundi twakora ngo tusigare.
Nyuma yo gusezererwa ariko ngo gahunda zindi zirakomeza. Masudi abona ko abafana baramutse bacitse intege n'igikombe cya shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda gishobora kubacika.
Abafana ntibacishije intege kuko icyo Imana yatwandikiye nicyo tubyemere kuko mu mupira buriya urakora ibintu byose ariko hari icyo Imana ikwandikiye yatwandikiye ko tuvuyemo tubyakire ariko dukomeje shampiyona kuko tutabyakiriye neza bishobora gutuma na shampiyona tuyibura kandi dufite umwanya mwiza wo gutwara shampiyona na Coupe de la Paix imbere yacu.
Mu majonjora y'ibanze muri iri rushanwa Rayon Sports yari yakuyemo wa Usalamu yo muri Sudani y'Epfo. Ku ntera ikurikiraho Rayon Sports yakomeje idakinnye umukino wo kwishyura n'ikipe ya Onze Creator yo muri Mali kubera ibihano byahawe iki gihugu. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Naho nimwumvise ijambo rishikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bibazo bitandukanye biraba isi.
Kutizigirana gukomeye kuhari muri iki gihe hagati y'Uburusiya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'icyifuzo cyo kunagura imigenderanire hagati y'ibyo bihugu bibiri biherutse kwibonekeza i Moscow. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Rex Tillerson n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'Uburusiya Sergei Lavrov baratanze ikiganiro inyuma y'uko Tillerson abonanye na Lavrov hamwe na Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin. Tillerson yavuze ko ibihugu by'ibihangange bifise ibigwanisho ruhonyangana nka Amerika n'Uburusiya bidashobora gutuma imigenderanire hagati yavyo imera nabi. We n'abategetsi b'Uburusiya baganiye kugene bokomeza gukorana hagati y'ibihugu vyabo. Naho Uburusiya bubandanya kuba igihugu gicuditse cyane na Perezida wa Siriya Bashar al-Assad, Tillerson avuga ko ashobora kwagirizwa ivyaha vyo mu ngwano ku mabi yakoreye abanyasiriya. Amerika n'Uburusiya biremera akamaro gakomeye ko gutuma abagira iterabwoba bashaka gutera ibihugu vyabo bataronka ubuhungiro muri Siriya. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Rex Tillerson avuga ko we n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'Uburusiya Sergei Lavrov bemera kandi igihugu ca Siriya kirangwa n'ubumwe n'umutekano, bombi bakaba biteguriye ibiganiro ku nyishu yerekeye intambara muri Siriya. Yamara Tillerson yarasubiye kwibutsa aho Amerika ihagaze ku vyerekeye Leta ya Siriya mu kuvuga ko iyo leta yateguye yongera ishyira mu bikorwa igitero cabaye ku itariki zine z'ukwezi kwa kane cyakoresheje ibigwanisho vyicisha imyuka y'ubumara cyagizwe mu gisagara cya Khan Sheikhoun. Mu biganiro hagati ya Tillerson na Lavrov ntiyashigikiye umugambi w'Uburusiya wo gushyiraho uburyo bushasha bwo kugira itohoza kuri icyo gitero. Amerika yemera ko ishyirahamwe ONU n'ishyirahamwe rijejwe kuziririza ibigwanisho vyicisha imyuka y'ubumara bisanzwe bifise ubuhinga bwo gutohoza ibyagirizo vy'uko Siriya yakoresheje ibigwanisho vyicisha imyuka y'ubumara. Ku vyerekeye Korea ya Ruguru, Amerika n'Uburusiya vyarumvikanye ko ikigobe cya Korea gitegerezwa gukugwamwo ibigwanisho ruhonyanganda izo mpande zose zaraganiye uruhara rwubaka Uburusiya bushobora kugira mu gutuma Korea ya Ruguru ihindura inyifato yayo. Ku vyerekeye Ukraine, umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Rex Tillerson yasabye Uburusiya gushira mu ngira amasezerano mu gisagara ca Minsk agenewe kugabanya uruhagarara n'ubwicanyi mu buseruko bwa Ukraine hamwe no gufata ingingo zigenewe gukura abagwanya ubutegetsi bashaka kwiyonkora kuri Ukraine mu buseruko bw'igihugu hamwe n'ibigwanisho vyabo bikomeye. Giretse ivyo bibaye ngo imigenderanire hagati ya Amerika n'Uburusiya ntizosubira kumera neza. Amerika n'Uburusiya vyarumvikanye ku vyerekeye gushiraho umugwi ujejwe gutuma imigenderanire hagati y'ivyo bihugu bibiri isubira kumera neza.
Iyo ryari ijambo ry'intangamara ribashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, ibiganiro byacu bigarukiye ngaha muri aka kanya. Mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Aloyizi Bigirimana kuri mikro, amakuru avugwa ijya n'ino ku isi nayo twashikirijwe na Rosine Munezero. Fatuma Ali Maskarara niwe yashize hamwe ibi biganiro tuyifurije umunsi wa mbere mwiza mu ngo no mu bikorwa byanyu.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.